njema ya jamhuri.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikomo 10 na Joy Diane ni nahazwe ki kwashikiriza makuru twafitiye tukahera kuyagezweho igihe no kwisi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane namwe muteza matwi muraka gatondo turavuga kuyahera ku mugabane wa Afrika. Igipolisi cha Zambia ejo ku munsi w'Imana cyaratoye ibiziga 27 bikekwa kuba abimukira bamuka muri Ethiopia. Abategetsi bavuze ko ibyo biziga byatowe aho byatawe mu mirima mu micungararo y'umugwa mukuru Lusaka, bakekwa kuba bishwe n'inzara hamwe n'uburuhe. Amatohoza y'ibanze yerekana ko abo bantu bose barabagabo b'imyaka iri hagati ya 2038 kandi batawe ku nkengera zibarabara n'abantu batamenyekanye. Abimukira b'Abanyetiyopiya bakunze guca muri Zambia batumbereye gushika muri Afrika y'Epfo kuronderayo ubuzima bwiza. Kuri Zambia nyene kiziga cy'umunyeshuri w'umunya Zambia yafiriwe ku rugamba arikagwana ku ruhande rw'Uburusiya muri Ukraine cyaratahukanywe muri Zambia. Lemekani Nyirenda w'imyaka 23 yagiye mu Burusiya kwiga ubuhinga bwa nuclear imbere yo kwinjira mu gisirikare mu Burusiya. Ikiziga ciwe cyashikanywe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Kenneth Kaunda i Lusaka ejo ku munsi w'Imana. Naho yagiye mu Burusiya kwiga, uwo munyezambia yavuye afatigwayo yagirizwa kudandaza ibyayuramutwe mu kwezi kwa 4 2020 aca acigwa gufungwa imyaka 9. Mu nyuma ariko yahavuye ababarigwa ari uko yemeye kujya ku rugamba mu nyuma yicigwa muri Ukraine. Umushikiranganji wa Zambia w'imigenderanire n'andi makungu Stanley Kakubo yavuze ko leta yiwe yasabye ko abategetsi b'u Burusiya batanga insiguro ku rupfu rw'umunyagihugu wabo Lemekani Nyirenda. Ku mugabane wa Afrika kandi umwenegihugu w'Umudagi Gerge Lange yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza yaramaze imyaka 4 yaranyurujwe mu burengero bwa Nigeri ubu ari degembya. Ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abadagi Help yakorera niryo ryatanze aya makuru, ariko nta birenze ibyo byavuzwe haba kuba munyuruje cyanke uburyo yarekuwe. George Lange yari yanyurujwe mu 2018 mu gisagara cya Nigeri kizwi ko kirimwo abagwanyi b'imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Umudagi ubu afise imyaka 63 yakoze mu gisata cy'abagira neza imyaka irenga 30.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Ukraine yarateye misile zitari nke ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cigaruriwe n'u Burusiya cya Melitopol. Amakuru ku rubuga rw'intambara avuga ko ibyo bisasu byatewe no mu ntara ya Crimea Uburusiya bwiyometse ko. Ibi bitero bya Ukraine byakozwe mu gihe indege z'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone nazo zateye ikivuko cyo mu gisagara cya Odessa kiri mu manuko bwa Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hafi umuriyoni n'igice w'abanyagihugu biwe batagira umuyaga nkuba muri iyo ntara ya Odessa. Abategetsi baho basaba abanyagihugu bazi ko batobaho batagira umuyaga nkuba gukinjura bakavayo. Bavuze kandi ko bizotwara amezi arenga 3 kugira ibyasambuwe bisanugwe. Muri Leta Zunze za Amerika, umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko aragerageza gushyira Ukraine ku mavi. Yavuze ko ariko arabishika ko mu gusenyura ibyuma byose bitanga umuyaga nkuba n'amazi muri ibi bihe by'ugukanya kwinshi muri Ukraine. hagati y'iminsi ya gatanu n'uwa gatandatu igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ibitero by'indege hafi 20 hamwe n'ibisasu bya roketi birenga 60 aribyo byatewe muri Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo ugutana mu mitwe kwabaye hagati ya Pakistan na Afghanistan ejo ku munsi w'Imana kwahitanye abantu indwi hamwe n'abarenga 30 bakomeretse. Igisirikare cya Pakistan cyavuze ko iyo migwano yabereye mu gisagara cya Chaman ku rubibego mu manuko bushyira uburengero aharabana n'intara ya Kandahar ya Afghanistan. Cyavuze kandi ko iki gitero cishe abasivile batandatu ba Pakistani hamwe n'abandi 17 bahakomerekeye. Naye mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa kabiri niho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Qatar zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruzohuza igihugu cya Argentine hamwe na Croatia ejo ku munsi wa kabiri, mu gihe ku munsi wa gatatu Ubufaransa nabwo buzotana mu mitwe n'igihugu cya Maroc cyo ku mugabane wa Afrika kigisigaye muri iryo higanwa. Urukino rwa nyuma rwa finale biteganyijwe ko ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi nyene dutanguye ku itariki ya 18 ruzohuza hagati y'imigwi izotsinda ejo ku munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ku munsi wa gatatu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mande nyakumviriza ijwi rya Amerika isangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25/31 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Abaharanira agateka k'abana mu Burundi bemeza ko impinga mu kubahiriza agateka kabo ikiri ndende.
Piyeza ni barabara turabona abana basengereza mu bisagara impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza.
Uyu ni Tristan Yonguru ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gufungura nabi ku bana bo mu burere bumwe bumwe. Ibyo ni by'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cya sport. Nongere ndabaye ikaze mfite bakunze ibijwi rya Amerika mu Burundi. Nari ndabice ku masonga nkitangura amashirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga, kwivuza n'ibindi bishirwa mu bikorwa bikava mu nyandiko. Umugenzi wacu Thierry Ndayishimiye adusigurira icyo mirwi ishingira ko isaba izo mpinduka.
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango, kwiga n'ibindi, ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abatamashuri abajyanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe.
Tubona abana biyereza mu ibarabara, turabona abana basengereza mu bisagara impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Ni muri iyo ntumbero twagira dusabe Leta y'u Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasi ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arira mu bavanywe mu ibarabara. Avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa, kuko ari umwana yigira ibintu byinshi, haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero.
Umwana apfana kumuhohorera, naho yongira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro, hama umwana akamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi inyandiko zereka kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Mbaruhije, umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi FENADEB, mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri telefone, avuga ko bashima imigambi leta aho yo kugarukira agateka k'abana, ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose, kubavuza n'ibindi.
Muhagereze kubwira abaneza arako hariho akiri ibazo niko turabona ko hari harabaho no kwitama initiative no kuvuga utsiko twa leta kugira ngo abana batumwe barabara mugabo umuntu abiratse nabo niyo bashikanye mu iyo miryango babagiyemo usanga sibisi mike ndetse hari nawe usanga bukeye bwaho aba bana basasaga kubara mugabo abishyura ko ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze ko buryo umwana wese arinza kudamwe barabara hajya haba ari igituma
kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa hagikorerwa abana mu Burundi. Ferdinand Mbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kuyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira, agasaba leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga mu gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Abana batumva na kibuga urumva ko mu byo kwibabaje urumva ko kwigira cy'akabana uko wenyine ufite icyo biziko icyo dusaba twifuza ko ishyamategeko no guhana abakora amabi.
Ubushikiranganje bujeje wo gushigikirana imibano agatega kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganje Imelde Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabana na mushikira kumutiro imigambi myiza ijya ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango itabikora make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'2019 byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi 4 batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoresha ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH watangaje kutewe impungenge ninge na agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku vyagateka k'abana n'abana, ikibazo cyo gufungura nabi mu bana bato gikomeje kuba ingora bahizi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ibi bigaragazwa n'inzobere mu kurwanya igwingira zivuga ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu guhangana n'iki kibazo bisaba ko Abanyarwanda bafata ingamba zo gutandukanya ivyaro kandi biboneka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gloria Tuyishimye.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarisha imibare mu Rwanda NISR mu 2015 bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka 5 ryari kuri 38%. Kuri ubu riherutse gukorwa mu 2020 rigaragaza ko hagabanutseho 5% gusa, ubu riri kuri 33%. iki ni kigeranyo gito ugeranyije intego u Rwanda rwihaye aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri 19% mu 2024. Tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka Rubavu kavuye kuri 46% kagera kuri 42% gusa. Muteteri Venancia ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be aravuga icyabimuteye.
Ndabyara ntibampashisha kibondo yuko nanjye batampa iyo fumbire ubwo bikarenga bakayiha abandi.
Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique arabaha ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye, akongera ko hari n'abayobozi batabashaka kuritandukanya n'izindi ndwara.
Twagabanijeho 5 ariko ntabwo bidushimishije twemwe ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo tubona twaragabanijeho gakeya, ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi. Icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira byari bitaramenyekana ku kigero cyo hejuru ku buryo no kurirwanya bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo zishimwe ku nzego zose. Na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko hari abantu tukibona ari ababyeyi bafite abana bafite igwingira, hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi. Ni ubukangurambaga bukomeza.
Akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka Ngororero. Imibare igaragaza ko kiri kuri 50%. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere Mukundo Hirwe Benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke.
Cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye, ibijyanye no kudateka indyo yuzuye, kutamenya guteka indyo yuzuye. Ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango. Tunasaba abaturage b'akarere ka Ngororero rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko.
Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Clemence Dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara.
Gitanga ari igishusho kibondo, ari ugera, ari amatatango ku mashuri, ari ukujya mu maisidi mu mirimo muri mbonezamikurire, ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka. Izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kuko hari igihe abantu bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazikwitegura gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora, ariko iyo batabonesha urubyaro wa muryango munini usanga gutunga abana bitaboneka neza, ugasanga nayo yabitandaruye.
Uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo. Arashyira igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi 1000 ya mbere.
Ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi 1000, kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Nongeye nibutse ko ya minsi 1000 ikubiye mu bice bitatu: umubyeyi atwite byakitabwaho akipimisha inshuro enye, agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso, icyo gihe akaba akumira igwingira mu gihe atwite. Yaba abyaye konsa umwana ari ihame bidakwiriye gusubira inyuma. Umwana konka akimara kuvuka, umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi 6 nta kindi avangiwe, umwana agahabwa imfashabere. Nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi 6 umwana atangiye guhabwa imfashabere. Reka mushishikarize buri wese twumva, buri wese uturora, kuko yamfashabere muri ibyo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma, yunganira y'amashereka.
Imyaka igera muri 7 irashize u Rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara. Nk'uko bisobanurwa na Clemence Dusingize, hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage, kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto, kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye, gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi. Uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya Banki y'Isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana SPRP, wibanda ku turere 10 tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi. Utwo ni Nyamagabe, Nyaruguru, Rubavu, Nyabihu, Rusizi, Karongi, Ruhango, Bugesera, Gorero na Rutsiro. Tuishime Gloria. Ijwi rya Amerika, uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Igisata cy'impunzi kivugwamo amabi akoregwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'Abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania abahi iyi nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufata ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana babigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohotero gakabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindago ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa nabo bubakanye kibira abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijya Amerika barabyivugira
cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turagowe inkambi ntiyitaba abakenyezi. Abakenyezi twaragowe gufata bakatwigiriza ugiye polisi gahotero karacari
ngo umugari were yandiye muri make ugati wiwe kukwisha we ntibingora atashira kuguca kuri aho hakurya akwicira inyuma y'inkambi ashavuga ati nabaki nabakozi abakwishe nta harumye ari umugabo akufite igihusha wumva ko cyo kurenga ibyo kwiyahura kuri nyirayo ho ni yahura ho avuga ati wewe uri mu bagore we nturimwo wewe uri mu bagore tiwe nusumba naka.
Abakenyezi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza agahohotero kava ku kintu cy'ubukene.
Mu bitigidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa nabo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibira kuvoma amazi gutyo bikagira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose
acu baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora cyo tubacuka tingi tingi tamwe yibona ngo abeke ngitengera ntuko babeke ndiko cyangana ati aka ni majogora acu tubacuka tubugita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu byo poli baranuma bacane mu atere twimbe tukuriye twihorere ko twamaze gupfa abo ni babana ehe bacu rero nyabagabo acu baraduga bamaze kuduga aza gufata ande ya mukobwa bacu barimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore niwe bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu. Mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahaye kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagugwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango, kugurisha ibyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kubyo badafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe The International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango, abakenyezi n'abigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu cyo kimwe na Nduta hafi buri mwaka, gutyo bikagira ingaruka mbi harimo bamwe bamwe kuburirwa irengero, kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu n'umwanya w'imikino na sport nk'uko mwabyumvise. Imigwi izokina igice cya kane gishira ica nyuma muri playoff za basketball yose yarayimenyekanye. Umugwi w'urunani uhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cy'izo nkino. Inkuru twategure na Desire Hatungimana umenyesha amakuru wacu i Kigali mu Rwanda.
Inkino z'amajonjora ya mbere muri playoff ya basketball mu Burundi kuno Imana niho yarangira. Mu nkino zabaye Lesipo batsinze Remesha ku minota 69 kuri 57 harimo 23 ya Cyubahiro Arma yafashe cyane umugwi we gutahukana insinzi. Christian Shimirimana amenyereza Lesipo amenyesha ko iryo higanwa bagiteguriye cyane kugira baritahukane.
Tumaze iminsi dukora cyane ikintu twize twarakinyinduzi harimo abakinnyi turabamenya ingene bakina amene tamugaho se style d'oje tusanzwe tuzi ya contre-attaque je rapide hamwe n'ama twafukubana bamwe bamwe twagerageje turabloka tubablokeza ama contre-attaque zabo turabamusa no gushuta ama tir de loin n'izo anini kandi fisi imatwari turumeze neza.
Eme bitagoye umenyereza waremesha aremeza ko intango yabaye mbi akabakeza umugwi wa Lesipo wabarushije.
Twakinye defense bakina nabi osinkuze Lesipo bari bafite reussite ku matri ya 3 points kwa bakina ma defense zone mande yashoboye kuba tre pressive na cuma kuna cuma hapo ofe turukinye twarutakaje cyane cyane muri premier carton muri quatrième carton amaze kudusiga amanota agera 20 kuri 22 twahinduye defense turashobora kuremonta amanota 10 kandi kimwe n'abiri amagenzuro kimwe ari disando 12 turabaye abameterda tuzobandanya nibadaze cyo dukina n'urunani mugabo ukina guno munsi ntiparishoboye baturushije
mu zindi nkino zabaye urunani ruhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cha playoffs kwatsinze Aigle Noir gorohewe cyane ku minota 97 kuri 48 Dinamo nayo ikaba yirahiye Young Eagles mu kuyitsinda ku minota 92 kuri 61 mu gice cya kane gishiri cya nyuma urunani ruzotana mu mitwe na Remesha Eme bitagoye amenyesha ko urukino rw'urunani rutabateye ubwoba.
Bo urunani mu gitumazini si dukina rafaka se baradusinge difference do twa mwenga aragene ni niki twakinye neza. Tugiye kwitegura nko twara twitegura ama strategy twara dukinisha ku runani iyo tuzoguma ko ubira turabe ko twatsinze.
Urundi rukino Jimkana izo kina na Lesipo Shimirimana Christian amenyereza Lesipo amenyesha ko urwo rukino bagwiteguriye kurutsinda kugira bashike ku ntumbero yabo.
Sinkatoze tukibakina tugiye kwitegura cyane turabe ivyo warabadusindisha ko tugiye tubikosore hama ibaze kubizobinda neza.
Mu rukino rugira gatatu gw'ico gice cya kane gishiri cya nyuma Dinamo izokina na New Star. Inyuma y'izo nkino hazocamenyekana imigwi itatu yatsinze n'uwa kane watsinzwe ikinyurane cy'amanota make. Iyo migwi ko ari ine izocitana mu mitwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Imigwi ibiri izosigara n'izokina urukino rwa nyuma. Iyo migwi izokina inkino zitanu uwutsinze zitatu aciye gukana igikombe cya playoffs cy'uno mwaka. Muri handball naho imigwi y'Uburundi ya SOS na Sisters yari yitabiriye inkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo zari zimaze iminsi zibera mu izinga rya Zanzibar. Kuruno w'Imana niho yafata ubwato yerekeza Dar es Salaam. Iyo migwi y'Uburundi ikaba atakinini yashitse ko kuko yashitse mu mahiganwa yacerewe imaze kuba nk'ingeso mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi. Imigwi yo muri Kenya haba mu bagabo no mu bakobwa niyo yatahukanye ibikombe. Mu mupira w'amaguru naho mu nkino z'ibirarane Vitaro yarayirahiye umukeba wayo Interstar mu kuyitsinda ibitsindo 3-2 nayo Kayanza United yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye reka mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aca gukora mu ngata atubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 13. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino ibiri kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa. Umukino wabereye kuri stade Muganda i Rubavu. Marine FC yanganyije na Gorilla FC ubusa ku busa. Ikipe ya Marine FC ikomeje kujya haga kuko mu mikino 13 imaze gukina yashoboye kwegukana amanota 3 inshuro imwe yonyine. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda bo mu ishami ry'abarwanira mu mazi bafite icyicaro mu karere ka Rubavu ishobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri niramuka idafashe ingamba nshya zo kwivugurura. Ku cyumweru habaye imikino itanu. Bugesera FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yanyagiye Espoir FC ibitego 4 ku busa. Sunrise yatsinze Rwamagana City ibitego 5-2 kuri stade Gorogota Nyagatare. Gasogi United yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Ubworoherane i Musanze. Hanyuma Etincelles FC itsinda Rayon Sport ibitego 3-2 kuri stade Muganda i Rubavu. Umutoza wa Rayon Sport Christian Haringingo muri iyi minsi yakomeje kuvuga ko bamwe mu bakinnyi be bakunze kugira imvune za hato na hato zigatuma bataboneka mu mikino inyuranye.
Navuga yuko idebi ya shampiyona yatugoye cyane surtout mu gukompoza nk'abantu kuba warokrise kuvuga utu yashobora kuba umutitiriwe akaba umusimbura wiwe hama ukaba ubije kufise nk'abakinnyi nka batanu wari witeze ko kwari abatitiriwe ugasanga siho bari. Rero ni ibintu bitugora cyane. Twagize imaze chance tukavunikisha abakinnyi ariko nibaza yuko ubu tugiye gushyiramo imbaraga zose tubakurikirane turabe ko dushobora kugaruka turabe ko dushobora gukora ekipe ikomeye iri stade koko nibaza yuko kuva dutangura shampiyona nta na rimwe turashobora kwadinya 11 de départ nka match zibiri zitatu zikurikirana ni ikintu gikomeye cyane aha tukeregeza kugura ku exploit abakinnyi bose ufise kugira turabe ko dushaka kuronka resiti
umukino usigaye w'umunsi wa 13 wa shampiyona uraza ku uyu munsi kwa mbere urahuza ikipe ya Rutsiro FC na APR FC kusaza umuganda y'Irubavu yari kaje munyandinda Kigali
bakunze mari kumwe natwa niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye.